Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Fideli Niyongabo. Tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Twese byaratunezereje cyane kuko kubona bagenzi bacu badushinga amabanga yo kurongora inama y'igihugu Senared, amabanga akomeye cyane.
Uwo ni Dr. Jean Minani, umuyobozi w'ishyaka, umuyobozi mushya watorewe kuyobora Urunani Senared ruharanira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha n'intwaro ya demokarasi mu Burundi. Avuga rero ku iryo torwa rye uyu munsi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyicwa ry'abasirikari bo mu Burundi, abanyarwanda batahuka bava muri Zambia n'urubanza mu Rwanda rw'abakekwaho kuba mu gaco k'abakoresha iterabwoba. Turazigarukaho mu kanya, ntimuve ku maradiyo yanyu. Ni radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi migezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Wiriwe neza Eugenie, mwiriwe na mwishuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha itangaza ko izo kwihweza amakuru yerekeye ubwicanyi, gufata abantu bunyamaswa, gufata abafasoni ku nguvu n'ibindi byaha byakozwe mu kiringo kirenga umwaka c'uruhagarara rwa politike mu Burundi. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Fatou Bensouda yatangaje uno munsi ku wa mbere ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo gutohoza ayo mabi yakozwe. Avuga ko aricyo gituma batanguye inzira ya mbere y'ukwihweza nimba bashobora kubitohoza kubiriko bibera mu Burundi. Nta nyishyu leta y'u Burundi yatanze buno nyene ku vyashikijwe n'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Fatou Bensouda. Bensouda amenyesha ko iyo sentare izorondera kuganira na leta y'u Burundi kuri ivyo bibazo. Burundi bwarateye igikumu ku masezerano y'i Roma yashizeho sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ivyo biha iyo sentare uburenganzira bwo gukurikirana ivyaha vyo mu ngwano, ivyaha bitikibaza agateka ka muntu n'ihonyabwoko mu Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yategetse iyongerezwa rikomeye ry'inteko zidasanzwe za Amerika mu gihugu ca Siriya. Yasavye ibihugu vy'i Buraya kongereza intererano yavyo mu runani rujejwe kugwanya umugwi witwa Leta ya Kiislamu. Mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa mbere mu gisagara ca Hanover, Perezida Obama yavuze ko izindi nteko 250 zizosanga inteko zidasanzwe 50 zari zisanzwe ziri muri Siriya. Obama avuga ko ubuhinga bw'izo nteko bwagize akamaro gakomeye cyane mu gufasha mu rugamba rwo gutuza abagwanyi b'umugwi Leta ya Islam mu bice bikomeye muri Siriya. Mu ntango zo ku kwezi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zizorungika izindi nteko 200 n'indege za kajugujugu z'ingwano zo mu bwoko bwa Apache muri Iraq. Izo nteko zizofasha leta ya Iraq gusubira kwigarura ibice biri mu minwe y'umugwi witwa leta ya Kiislam. Bombe yari yatezwe mu modoka ya turisti uno munsi kuwa mbere mu gice kigirirwamo imirimo y'ubudandaji kigwiriyemo abashirite mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Iraq Baghdad uno munsi kuwa mbere. Ico gitero cahitanye abasivile 11 abandi bantu 538 barakomereka. Wagize ico gitero yaturikije imodoka yiwe yari yihagaze. Ivyo bitangazwa n'igipolisi. Ni kimwe mu bitero nk'ivyo vyabaye ku mugwa mukuru Baghdad mu kiringo c'imisi nirangiye. Nta uri yitirira ico gitero yamara umugwi witwa Leta ya Kiislam kenshi uragira ibitero mu bice biberamwo imirimo y'ubudandaji no mu bice bigwiriyemo abashite. Uwo mugwi wari yitiriye ibitero bibiri vyagizwe ku mugwa mukuru Baghdad mu misi ya vuba. Umugwi witwa Leta ya Kiislam warongereje ibitero ku mugwa mukuru Baghdad kuva leta ishigikiwe n'ibitero vy'indege z'ingwano za Amerika itujije uwo mugwi mu birindiro bitari bike mu mezi ya vuba. Inzovu nizo nyamaswa nini cyane ku butaka ku isi. Izo nyamaswa zishobora gushikana ibiro ishobora gushikana itoni 6 no kureha imetero 7 n'igice. Naharuka inzovu mu karere ka Afrika ziragemeramiwe n'abanyagihugu. Inzovu ibihumbi n'ibihumbi ziricwa ku mwaka utashe kubera amasenge yazo. Umushakashatsi Lucy King ayoboye umugambi ujeje gufasha kubijanye ukubana hagati y'abanyagihugu n'inzovu mu ishyirahamwe rijejwe gukingira inyamaswa rikorera muri Kenya Save the Elephants. Avuga ko guhiga inyamaswa mu buryo butari kuriwe n'amategeko bigeramiye bikomeye inzovu mu karere ka Afrika. Ikindi kibazo ni ibibazo vyaduka hagati y'abanyagihugu n'inyamaswa. Inzovu ziriheza imirima y'abarimyi zigatuma bahomba ibyo bituma abanyagihugu bica inzovu igitigiri cy'abantu gitera cyiyongera cyane muri Afrika ibikorwa by'iterambere bibandanya byiyongera ibyo bituma ubutaka inzovu zikoresha butera bugabanuka cyane umushakashatsi Lucy King avuga ko uburyo bwo kwigiza inzovu kugira ntizigeramire imirima y'abanyagihugu bashizeho umugambi wo gukoresha amajwi yigana ugwamo gw'inzuki ibyo bituma inzovu zihunga amenyesha ko ivyo bikora neza kurusha gukoresha uruzitiro rw'insinga zirimwo umuyaga nkuba Donald Trump umukandida ari imbere y'abandi bahiganwa mu mugambwe wa Republika mu kurondera kugenwa n'umugambwe wabo kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka ngaha muri Amerika yatwenze no munsi kwa mbere akigoro kabo bahiganwa babiri Ted Cruz na John Kasich kuko geramira igikorwa ciwe cuko yamamaza mu kuvuga ko ari igikorwa c'abantu baburaniwe aba kandida baba Republika bahiganwa na Trump Ted Cruz na John Kasich batangaje kumuhinga mwejo kuwimana ko bagiye kuja hamwe kugira batume Trump adashikana amajwi asabwa kugira serukire umugambwe wiwe mu matora ya mu kwezi kw'11
Urakoze Fide Niyongabo kuri aya makuru iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com turi no kuri Facebook no kuri Twitter ijambo ni radio yacu mushobora kandi no kujya kuri www.radioyacu.com mushobora no kugera kuri Twitter nkuko twari tubabwiye amakuru yacu rero arakomeje Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Kuva abanyamahanga batangira guhohoterwa mu gihugu cya Zambia mu cyumweru gishize, u Rwanda rumaze kwakira abaturage barwo 13 bavuye muri icyo gihugu basubira mu Rwanda. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bakomoka mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Babwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye muri Zambia kuhakorera ubucuruzi kuko babonaga mu gihugu cyabo butagenda. Ni mu gihe mu Rwanda havugwa abacuruzi bahitamo kwimurira imirimo yabo mu mahanga kubera imisoro ihanitse umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye
mu masaha 12 z'umugoroba mu Rwanda kuri iki cyumweru nibwo abanyarwanda 13 bari basesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Kanombe bavuye muri Zambia ni nyuma yaho mu cyumweru gishize bamwe mu banyamahanga bahuhutiye bagateshwa ibyabo muri icyo gihugu kugera mu Rwanda ni ku bufatanye bw'abahagarariye u Rwanda muri Zambia ari naho bari barahungiye n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakigera mu Rwanda 8 muri bo bahise bakomereza mu miryango yabo nk'uko twabitangarijwe na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda abandi 5 bari bagicumbikishirijwe muri imwe mu mahoteli mu mujyi wa Kigali mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika abanyarwanda bavuze ko bari mu bikorwa by'ubucuruzi ku butaka bwa Zambia kuko mu Rwanda bitabakundiye Bwana Jafet Mudaheranwa akomoka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu yageze muri Zambia mu 2014
va mu Rwanda nahagurukanya amadorari 300 ariko ngeze i Burundi Bujumbura hari umuvandimwe wanyohereje andi madorari agera mu 150
ayo mafaranga ntabwo ashoboraga kuba wayashoramo business hano mu Rwanda
business hano mu Rwanda nari nsanzwe nkora ubucuruzi buciriritse mu gihe kingana n'umwaka mbona ubucuruzi bwanje ntabwo buri gutera intambwe nibwo buryo nari mpagurutse ngiye kureba koko ko ahandi nabasha gukora bigakoreka
Ingingo yo kwimurira ibikorwa by'ubucuruzi mu mahanga na Zambia irimo ku bacuruzi b'abanyarwanda yakunze kuvugwa cyane kubera imisoro bavuga ko ihanitse aba bavuye muri Zambia nabo bemeza ko imisoro ikiri hasi muri icyo gihugu gusa bakavuga ko ikibazo cy'umutekano kigikemangwa
mu gitondo barasuza mu ukabwanje mwaramutsute wowe ukamusubiza ati na ukabwino imwe mu ukabwanje umubwiye ati naramutse neza mwebwe se mwaramutsute
Ubwo ni Bwana Rufani Sindayihe bukomoka mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda adusangiza ku nzira zigoye yanyuzemo zatumye amena urukuta rukomeye rwo gutangiza ubucuruzi mu buzima bushya muri Zambia nyuma yo kugurisha imwe mu mitungo ye yari afite mu Rwanda abo banyarwanda 13 baturutse muri Zambia bavuga ko baje amara amasahani n'ibishingiye kukuba baramenye amakuru k'ibikorwa byabo babyirayemo badahari aba banyarwanda bahisemo kugaruka mu rwababyayi bavuga ko bisanze nta yandi mahitamo kuko nta mutungo bari basigaranye wababesha muri Zambia Ubutegetsi bwa Zambia ariko bwatangaje ko abakoze ibyo bikorwa by'urugomo bagomba kubiryozwa. Kuko bahari abandi banyarwanda Zambia baba bari mu nzira bagaruka mu Rwanda batinya ibikorwa by'urugomo. Bamwe mu bavuye muri iki gihugu baremeza ko akiri uguseta ibirenge gukomeye kubera imibereho yoroshye muri Zambia bageranije no mu Rwanda.
Ngo kuri ambasade njye magera ubumbutse haje abantu 50 ariko bwacya ukabona harimo 10 twajya kuryama ninjoro ukabona haraye 13 abandi bagiye bwacya ukabona baragarutse nabyo ni ikibazo nk'umuntu maze imyaka 7 hariya aravuga ati dusubira mu Rwanda aya macupa 23 n'unwa buri munsi se hariya uzabasha ubuyaguruza yagura wakoze iki
kugeza abahohoteye baganiriye n'ijwi rya Amerika nabo biracyababereye amayobera nta ushobora kukubwira impamvu ya nyayo yabiteye abatashatse kumvikana mu itangazamakuru bavuga ko Zambia abanyarwanda ubwabo bahora bareba nayingwe ko bafite ibyo bakurikiranyweho n'ubutegetsi bw'ikigali n'abatavuga rumwe nabwo bari ku butaka bwa Zambia barangije gufatisha ubuzima batorohera umunyarwanda uhageze ari mushya kuko bamubona mu ndorerwamo y'inasi y'u Rwanda abageze mu Rwanda baravuga ko igihe runaka bakongera kubona igishoro n'umutekano ukaba mwiza bashobora gusubira gushaka imibereho muri Zambia hagati aho bagiye kongera gutangira ubuzima bundi bushya bagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, urukiko rukuru rumaze gufata icyemezo cyo kugumisha muri gereza abayisilamu 11 bari bajuririye uru rukiko basaba ko bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze. Urukiko rukuru rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho ko bose bari bagize ishyirahamwe ry'iterabwoba. Ubutagondwa bushingiye ku idini ya Kiisilamu n'icyaha cyo kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumuta Kaboyi.
Isomo ry'urubanza ryabereye mu ruhame. Mu cyumba cy'urukiko nta muburanyi n'umwe wari urimo, yaba baregwa, abunganizi babo ndetse n'ubushinjacyaha nibwo ari buhagarariwe. Icyumba cyari cyuzuyemo gusa abavandimwe b'abaregwa bari bitabiriye isomo ry'urubanza ku bwinshi kuko byari byifashe ubwo bazaga kuburanishwa. Umucamanza yasomye icyo buri wese yavuze mu bujurire bwe uko yireguye ndetse agasoza avuga impamvu ikomeye ituma uregwa yaguma gufungwa by'agateganyo. Mu bujurire abaregwa hafi ya bose banenze ubuhamya bwatanzwe na Mugema Ngango Mohamed warashwe na polisi bivugwa ko yashakaga gutoroka ubutabera, ariko ubushinjacyaha bukagaragaza ko yari yaramaze gushinja abaregwa bose kuba mu mutwe w'iterabwoba. Abaregwa basabaga ko ubuhamya bw'umuntu wapfuye budakwiye gufatwa nk'ikimenyetso simusiga kibashinja. Hari bamwe mu baregwa bavuze ko batari baziranye na Mugema Ngango, bagasobanura ko nta n'ikintu cyari kubahuza ngo bakorane kandi bataziranye. Usibye ubuhamya bwa Mugema Ngango, urukiko rwanashingiye umwanzuro warwo wo kugumisha abaregwa muri gereza ku buhamya bwa bamwe mu baregwa bagiye batanga ku bandi. Hari abemeza ko bamwe mu bashinjwa bari baragiye gushaka aho bajya bitoreza ibigendanye no kugendera ku mahame y'ubutagondwa ashingiye ku idini ya Kiisilamu. Bavuga ko bajyaga muri Congo ariko ngo baje kuhakurwa n'umutwe wa FDLR. Abagiye bagaragara gushinjanya hagati yabo, abaregwa bavugaga ko hari ibyo bapfa na bagenzi babo babashinja. Mu itsinda ry'abaregwa kandi humvikanyemo abashehe babiri basabaga urukiko rukuru ko imanza zabo zatandukanywa n'iza abaregwa kujya mu mitwe y'iterabwoba. Umushehe umwe yavugaga ko yafashwe akurikiranyweho ko yarwanyije amatora ya referendum, aho ngo yasabaga abayoboke b'idini ya Isilamu kwirinda gusobanura iby'amatora mu musigiti. Undi mushehe ari mu bafatiwe Butare, aho yari yajyanye na bagenzi be kwigisha iby'idini ya Isilamu. We yari yasabye urukiko rukuru ko atumva impamvu ari we wafashwe wenyine mu gihe bagenzi be bari bajyanye mu butumwa i Butare bose bari hanze. Abaregwa kandi babwira urukiko ko ibyo bashinjwa byo gukorana na Al-Shabaab ndetse na Islamic State atari byo, kuko iyi mitwe ngo isanzwe itumvikana ko bitashoboka kuyikorera yombi. Benshi mu baregwa kandi bahurira kubwo babazwaga mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ngo baba bariyemereye ibyaha. Gusa ibyo kwemera ibyaha byaje kurangira bagejejwe imbere y'umucamanza kuko ibyo benshi bari baremeye babihakanye. Urukiko rwanzuye ko rushingiye ku buhamya bwa Mugema Ngango Mohamed rushingiye ko hari bamwe bagiye bashinja bagenzi babo ndetse ruganashingira n'uko hari bamwe biyemereye icyaha mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Urukiko rwahereyeho rufata umwanzuro ko izi mpamvu zihagije kandi zikomeye ngo abaregwa bose babe bakekwaho ko bakoze ibyaha, maze urukiko rutegeka ko bose uko ari 11 basanga abandi 6 bo batigeze bajurira baguma muri gereza iminsi 30. urukiko rwanavuze ko rutirengagije ibyo abaregwa bamwe bavuze ko bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, maze rwanzura ko iyo uregwa bigaragaye ko yafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ariko akabakurikiranwaho ibyaha by'ubugome, urukiko rushobora gufata icyemezo cyo gukomeza kumufunga. Abaregwa bose kwa 17 bafungiye bamwe muri prison nkuru ya Kigali izwi ku izina rya Minefsa Trant, abandi bajyanywe muri gereza ya Mpanga mu karere ka Nyanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, nawe turamushimiye kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. General de Brigade Athanase Kararuza wahoze yungirije umukuru w'ingabo muri MINUSCA yariciwe muri iki gitondo mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Yishwe n'abantu bitwaje imbunda bakaba bamwicanye n'umukenyezi we. Mu ijoro ryake kandi hari umupfasoni wari umusirikare nawe wishwe ubwo hagabwe igitero ku rugo rwe. Umunyamakuru wacu Eroge Wirikaneza adufite inkuru irambuye.
Igitero cyahitanye General de Brigade Athanase Kararuza cyabaye nk'igihe cy'isaha imwe z'agatondo, cyabereye ku ibarabara ryitiriwe Mutima Mweranda iruhande y'ishuri ryisumbuye rya Saint-Esprit muri quartier ya Gihosha, komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Abari hafi yahabereye ico gitero bemeza ko abantu bamutangiriye bari bambaye impuzu za gisirikare bafite n'ibikoho binini binini harimwo n'ibitera marokete. Ahimodokari yiwe yarasiwe haboneka ibisigarira byinshi by'amasasu, nayo muduga yarimwo wari watobagurise rwose. Bene kumwica batanguye kurasa umuduga igisasu ku ruhande rw'ububamfu, umushoferi acagerageza guhungira mu bigo vya Lycée Saint-Esprit, naho nyene bamukurikije amasasu mbere n'umuryango w'icuma wo ku rwinjiriro rw'iryo shure watobagurise. Co kimwe n'akazu kahari, bamwe mu babonye vyabaye bari bahahamutse ku buryo batashobora kuvuga neza ngo bamare icyiyumviro c'ivyo babonesheje amaso yabo. Ahabereye igitero hari bisasu bibiri biturika bita Slim bitari vyaturitse, abasirikare bahavuye babituritsa mu nyuma. Igisirikare cy'u Burundi cemeza ko abantu batatu ari bo baguye muri ico gitero. Colonel Gaspar Baratuza, umuvugizi w'igisirikare, yabishikiririje mu itangazo yasomeye amenyesha makuru.
Hitavye imana abantu batatu, umuhisi General de Brigade Athanase Kararuza n'umukenyezi wiwe hamwe n'uramucungereye ubuzima umusirikare. Abandi batatu nabo bakaba bakomeretse bikomeye, harimwo umwana wiwe uwo muhisi General, hakaba umushoferi yaramutwaye w'umusirikare hamwe n'uwundi nyine yaramucungereye ubuzima bakaba bari mu bitaro.
Gushika ubu ako kagwi kateza umutego General Kararuza ntikaramenyekana nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare. Mugabo, intumbero yako yoyirazwa.
Abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge buri mu gisigare cy'u Burundi cavuye mu gikorwa cyo gushyira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'2025. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba buriyamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu inzira karengane. Busabye abasirikare bose gutekana, kuguma bafatanye mu nda basenyera ku mugozi umwe mu gutuza ububisha nk'ubu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bubasaba kandi kwirinda abashaka kubacanishamwo kugira bashikire inyungu zabo mu kwisamburira ko no gusambura igisirikare ari nayo nkingi y'igihugu cacu.
Tuetse abakomerekeye mu muduga warashwe hari n'abanyeshure biga kuri Saint-Esprit bakomeretse. Padiri Guillaume Bonja, umuyobozi w'iryo shuri.
Hari abana bari bicaye muri kajya kagerite, hari abaronse des éclats de verre kuko ibiyo vyamenetse, hari abandi baguye igihumura baragwa barakunguka, ariko nibaza yuko atakinini babaye abo bandi.
Padiri Bonja asaba abategetsi b'igihugu kongereza icungerwa ry'umutekano kubw'ineza y'abantu bose.
N'ukuri ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu vyibara, turakeneye yuko bacungera umutekano ejo abana kumbure bazohava batinya kuza no kuri iri shuri. Dusaba yuko ibi bintu by'ubwicanyi na cane cane abantu barembera abandi bakabica ibiko byohera ko mu gihugu toro nk'umutekano kwiye kwirango dushobora kwiga no kwigisha cyangwa gukora akazi ka leta nyene. Yego, ejo bundi tugurura ishuri nabivuze yuko dukeneye ko twigira ahantu atekanye ahantu hari umutekano kwiye ahantu tuticura ko twicwa canke tutomeregwa nabi haba mu nzira haba no kwishura inyenda
turese iki gitero hari kindi cabereye muri quartier Gatunguru commune Mutimbuzi ku rubibe rw'igisagara ca Bujumbura n'intara ya Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ico gitero cabereye ku rugo rw'intwazangabo mu gipolisi cahitanye umukenyezi w'uwo mupolisi na musaza we iyo ntwazangabo nayo yakomeretse ku kuguru Mukiringo kidashika meza abiri ku mugwa mukuru Bujumbura hamaze kwicwa abasirikare batanu bo ku rwego rw'abaofisiye baguye mu bitero by'abantu bitwaje birwanisho nayo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze General Kararuza agize umusirikare wa kabiri wo ku rwego rwa General yishwe General de Brigade Atanaze Kararuza yarigeze kubicegera cy'utwara ingabo za ONU zigarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrique hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka 2013 n'ukw'icyenda umwaka w'ihumbi 2015 ubu yari umujyanama mukuru ajejwe ibibazo by'umutekano n'ukwivuna abansi mu biro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu be n'umutambukanyi wiwe basize imfubyi zine eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni kwisayisa 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Ni muze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tugarutse ku makuru yerekeye Uburundi kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika Senarede Urunani ruharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha n'intwaro ya demokarasi mu Burundi rwatoye umuyobozi mushya ni Dr. Jean Minani mugenzi wacu Frederic Nkundikije yamaze kuganira na bwana Minani amubwira uko yakiriye ayo mabanga ashinzwe
twese twarafinezereje cyane kuko kubona bagenzi bacu badushinga amabanga yo kurongora inama y'igihugu Senared amabanga akomeye cyane bazikora umuzigo ukomeye ariko tubiteguye kuyikorera kandi kuwushikana iyo abanyagihugu bose bashaka
ikintu mufise mu nzurangurira Urunani umushyanahe Nyangoma Leonard musubiriye atashuwe kurangura niki intumbero niyihe vision mufise kuri uyo Urunani niyihe
nashaka kubwira ko umushinga ntahe Nyangoma yaranguye ibikorwa byiwe neza kuko yatumye Senarede ishinga imizi irakura igera higeze iramenyekana mu gihugu cyose no mu makungu kandi ntambwe yarijweze ko yari ntambwe ndende jewe rero sinaje kugira ngo nkosore amakosa umushinga ntahe Nyangoma yaba yarakoze ko nta makosa yakoze nka kujya kukwakiranwa ikivi kubakorera hamwe banshinze kumwakira aho yaragejeje kandi abandanya akora kandi ntiyararushe cyane ubwo kubera yuko turi abakozi benshi babishinze kugira ngo ndamwakire nanjye nunguruze ikivi ninagira Imana ndagishikane n'ibyananira hazoze ubundi ariko njewe nihaye ihango yuko nzogishikana imbere ko mari kiringo cyanje
ubu abategetsi bagize bakuru barongoye Urunani twovuga mwebwe umukuru warwo ivyegera bibiri hamwe n'umuvugizi n'abategetsi bahurikiye mu migambwe itagira abanywanyi benshi ubwo Urunani ruzoshobora kurangura amabanga yarwo mu gihe ivyo bibazo byifashe gutyo muri iyo migambwe
ibyo mumbwiye sibyo ubwambere na mbere ndafise abanywanyi benshi bashaka kubwira ko umugambwe wanje wari mu nama nshingamateka kuva kera nashaka kubwira ko ndi umushingamateka kuva mu 93 gushika ubu urumva natwaye namashinga amateka narabaye mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva kubinyerekeye na njewe nasinye ku masezerano ya Arusha wa kabiri ankurikira aserukira umugambwe iprona prona n'umugambwe wasinye ku masezerano uzwi umugambwe wa Rwagasore wasinye ku masezerano kandi bafise bahora bafise abashinga amateka benshi mu nama nshinga amateka barakomeye mu migambwe yose turi kumwe nta migambwe turuta uwa gatatu nuserukira umugambwe TTD abo bavuga uyonkoye kuri CNDD-FDD abo nabo babwiza ko bafite benshi kuko sinibaza ko nkuru nziza gifise abantu benshi bahora muri CNDD-FDD turibaza ko rero mudashobora kuvuga yuko imigambwe twebwe duserukira ari imigambwe mito mito cyane itagira abanywanyi uwo babyiyumvira arihenda cya kane nashaka kubabwira ko badutoreye kubera ubutwari bwacu n'ubukerebutsi bwacu kubera ubwitonzi nkuko nari mvuze n'ubushinjantahe bwacu icyo rero ntitubuza yuko dutwara abantu twatwaye inzego nyinshi nkuru kurusha urwego
mu minsi iri imbere y'ibiganiro bishobora gutangura hagati y'abarundi ibiganiro bihuza bose ariko murazi ko leta y'uburundi ivuga ko abantu bose bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi no mu kudurumbanya umutekano mu Burundi batazojamwo murizigiye ko abategetsi bashasha bose bazoba bari muri ibyo biganiro mbega muzovyitaba
abategetsi bashasha bose bazoba bari mu biganiro kuko nta mutegetsi n'umwe mushasha yigeze atembagaza intwaro yari ihari kuko nta intwaro y'umuntu yatembagaje intwaro yari intwaro nyabaki
aho muri ko muvuga iki mushyira minani
intwari hari ubu yankuru nziza niyo ntwaro yatembagaje intwaro yatembagaje ubutegetsi ubutegetsi bw'abanyagihugu mu gushira kubiri n'ibwizo washingiro mu gushira kwezano ya Arusha
abarundi bamutoye ntibashobora kuba bo bibahura ivyo muri ko muratangaza
nashaka kubwira ko atamatora yabaye nta matora yabaye mu Burundi habaye amanyanga ya matora abo barundi baba bagiye mu mugambwe umwe wa CNDD-FDD baba baragiye gutora no kuvuga n'amatora yabaye muri CNDD-FDD
imvugo ntikwiye guhinduka niba abarundi bazote bakaronka amahoro arama mushyanahe Minani Jean
imvugo ahubwo ngiye kwishimangira cyane kugira ngo turonke amahoro amahoro arama amahoro ku barundi bose ndayishimangira ahubwo ndayivuge neza nashaka kwibutsa ko igihe twamwe turaganira na Buyoya wambaza ibibazo nk'ibyo nyine kandi nishu na guhadari izo nyene warabonye cyakurikira haje amahoro yarama
Dr. Jean Binani turashimiye kuba mwaduhaye ikiganiro
turashimiye namwe kuba mwatubagije ibiganiro
Nshuti mukurikiye Radio Ijwi ry'Amerika mbere yo gusoza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi Fidel
Urakoze Eugene nshuti mwakurikiranye amakuru twabashikirije twabwiye ko Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha itangaza ko izo kwihweza amakuru yerekeye ubwicanyi gufata abantu nyamaswa gufata abapfasoni ku ngufu n'ibindi byaha byakozwe mu kiringo kirenga umwaka c'uruhagarara rwa politike mu Burundi umushikiriza amanza mukuru wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha Fatou Bensouda yatangaje uno munsi kuwa mbere ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo gutohoza ayo mabi yakozwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yategetse iyongerezwa rikomeye ry'inteko zidasanzwe za Amerika muri Siriya yasavye ibihugu vy'i Buraya kongereza intererano yavyo mu runani rujeje wo kurwanya umugwi wita Leta ya Kiislamu bombe yari yatezwe mu modoka yaturitse uno munsi kuwa mbere mu gice kigirirwamo imirimo y'ubudandaji kigwiriyemo abashiite mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Iraq Baghdad uno munsi kuwa mbere inzovu nizo nyamaswa nini cyane ku butaka ku isi yamara zirageramiwe muri Kenya
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabategure kuri isaha na habihumurije ku buhanga bw'ibyuma yari Rob McLean na Innocent Kimenyi kuri mikorere Eugenia Mukankusi amakuru mwagejwe na Fidel Niyongabo tubashimiye mwese ko mwateza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire ijoro ryiza mwumva radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.